bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri studio 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vy'ino mwanya ikaze mwese incuti bakunze.
Kubijanye na Voice d'Amérique natwandikiye bemera bimwe mu birego twabarungikiye ariko bakanavuga yuko bimwe mu bindi birego twabashikirije babona yuko bikwiye kuganirwa turinde izo ntumwa tuce turaba ukuntu izo ngingo nazo nyene tuzitezura.
Unique Karenga Ramadan aramutswa urwego CNC rujeje gucunga ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi yemeza ko radio yanyu VOA na BBC bishora gutezurirwa bivanye n'ivyo intumwa za radio mpuzamahanga zizoyaga na CNC mubonano ushobora kuba vuba. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hatome hagufi y'amaradio yanyu tuza kubabwira n'ivyerekeye abanyagihugu muri komune ya Rutovu turi mu ntara ya Bururi bavuga ko barabuzwa kuko baba baratoye oya. Ni mukanya mu kiganiro iwanyu mu ntara. Ariko mbanze ndabwire muri make ku komisiyo y'inamashinga amateka ya Zimbabwe ijejwe vy'ubutare kuri uno munsi bitegekanije kwisatira wahoze ari perezida wa Zimbabwe Robert Mugabe kugira ngo atange umuco ku mafaranga harurwa amamiliyari 15 yagurishijwe za diyama igihe yari ku butegetsi ariko atawuzi irengero ryayo. Uwo murwi w'inamashinga amateka utegekanya kuza gusaba umuco ku buryo bwakoreshejwe kubaka inzu nziza cane ya Robert Mugabe yitwa Blue Roof iri harare muri Zimbabwe. Amakuru dukesha service ya Zimbabwe y'ijwi rya Amerika havuga ko bamwe mu banyepolitike n'abagize amashira hamwe adakiranira ivyicaro vya politike bikeka ko Mugabe ashobora kuba guhakana ivyaye mafaranga y'amadiyama akavyegeka ku basirikare akongera akavyegeka no kuri perezida Emmerson Mnangagwa yahoze ari cegera ciwe n'umukukuru ke general Constantino Chiwenga abagiriza ko basahuye ayo madiyama adasize inyuma rero abandi bari basoma bike biwe ku ntwaro yiwe. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yatangaje ko inama itegekanijwe hagati we na perezida wa Korea ya Ruguru ishobora kutazoba mu kwezi kuza. Ni mu kiganiro yahaye umunyeshamakuru inyuma yo kubonana na mugenzi we wa Korea y'Epfo mu rugendo yari muri Washington DC. Trump yagize ati "Nduguri twa Mugina ishobora kutazoba ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatandatu nk'uko byari bitegekanijwe." Ndugaye twa Mugina, perezida Trump yongeye asigura ko nubwo itakibaye kuri iryo sango yisunze imibonano y'ibanze iri kwiraba hagati ya leta yiwe n'abategetsi ba Korea ya Ruguru hari amahirwe kwizoba bitewe bitebuke. Ku ruhande rwiwe, umunyamabanga mukuru wa Leta Zunze za Amerika Mike Pompeo yabwiye amenyeshamakuru kuno wa kabiri ko Amerika ibandanya ikora yitegurira uwo mubonano kwa 12 z'ukwezi kwa gatandatu ariko ko azokwemeza nimba iyo nama izoba vy'ukuri canke yiyengururijwe ku yandi matariki. Igihugu ca Korea ya Ruguru camenyesheje ko gishobora kutitaba uwo mubonano kubwo kutumvikana ku bisabwa na Leta Zunze za Amerika vy'uko habanza guhagarikwa ibikorwa vy'ibigwanisho vya nucléaire. Impande zerwa n'intambara muri Sudani y'Epfo zizongera gutera umukono ku masezerano n'amahoro inyuma y'iminsi 5 bari bamaze mu biganiro ku murwa mukuru wa Ethiopia. Ibyatumye abahuza barungitswe n'ishamwe ry'ibihugu bihurikiye mu ishamwe ry'iterambere muri ako karere IGAD bategura integuro y'urwandiko rurimo ivyo badahuriza ko urwandiko vyitezwe ko rusinywa mu mpera zino ndwi. Intumwa za Leta Zunze za Amerika n'abayirwanya abaharanira agateka kazi na muntu hamwe n'indorerezi barateye umukono ku rwandiko biyemeza kubandanya ibiganiro ku bibazo by'intwaro harimo kubahiriza ibice 35% kw'ijana by'abakenyezi mu nzego za leta kwemeza ko intambara ikwiye guhagarara no kubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara yasinywe mu kwezi kwa 12. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda murayumva mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi naho turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25, metero 31, metero 41 kumugoroba ni metero 19 na metero 22. Turino kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Facebook ni VOA radio yacu hagataho mu misiri imbere CNC yo bigiye gutezurira BBC n'ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
urwego CNC rujeje gucungera ingene bimenyesha makuru bikora mu gihugu cy'u Burundi rumenyesha ko rurindiri intumwa z'iradiyo ijwi rya Amerika mukunda na BBC kugira ngo rurabe ko rwotezura ku bihano rwafatiye ayo maradiyo mpuzamakungu yo kugara FM zayo mu kiringo cy'amezi atandatu ku butaka bw'u Burundi byavuzwe na Karenga Ramadan aramutswa CNC mu kiganiro ramenyesha makuru uca kurikiranywe na mugenzi wacu Raymond Zimana aratubwira ibindi rero
Karenga Ramadan arongoye CNC yemeje kwindongozi za maradio mpuzamakungu ijwi rya Amerika na radio BBC bandikiye ugo rwego aho mbere bemeye amwe mu makosa zagirijwe ariko batubamenyesha ko bagiye kurungika intumwa kugira zize ziganire n'abajeje gucungera ingene bimenyesha makuru bikora mu gihugu cy'u Burundi uyo arongoye CNC yemeje ko ingingo yo gutezurira ibihano byafashwe izomenyekana inyuma y'umubonano w'izo ntumwa z'ayo maradio
kubijanye na Voix d'Amérique natwandikiye kwigenekerezo rya 18 kwezi kwa rusama nebemera bimwe mu birego twabarungikiye yuko bitisunze uburemere bw'ibibazo by'u Burundi ariko bakanavuga yuko bimwe mu bindi birego twabashikirije babona yuko bikwiye kuganirwa hagati y'impande zibiri kuko ndabindi byemezo byinshi baba bafise bakifuza nabo nyine kuzomanuka i Burundi nabo nyine turabashimiye kubera ko batwandikiye tuvuze yuko kandi turindiye izo ntumwa niza shiki Burundi tute turabukuntu izo ngingo nazo nyene tuzitezura ariko tumaze kumvikana tukicarana
eka no kuri radio BBC yabongereza naho yemeza ko bemeye amakosa niyo radio ntiyatezuriwe Ramadan Karenga yemeje ko hariho ibyo biyemeje bitarashigwa mu ngiro kandi nayo nyene yemeye kurungika intumwa kugira zivugane n'ugo rwego kuri ico kibazo
ngo kuri BBC yuko amakosa twabagirije ari nyayo cyane cyane kubijanye n'ikiganiro cy'umutumire yuko kitakurikije amategeko ngendegwa ko y'umwuka na cyane cyane amategeko agenga iyo radio bakaba baraniyemeje ko bazofata ingingo zihashe kubagize uruhara muri icyo kiganiro bakananiyemera kuzotanga umwanya kuri leta y'u Burundi yoyo yari yituye CNC kubiganiro byacu kuri iyo radio yuko nabo nyene bohabwa uwo mwanya ngo bisigure kubirego byose byari byatanzwe byacishije kuri yo radio
kubijanye n'akazi k'abamenyesha makuru bayo ma radio babandanya babuzwa gukora akazi kabo na bamwe mu bajejwe inzego canke intwaro mu gihugu umukuru w'ubwego rujeje gucungera ibimenyesha makuru yibukije ko abamenyesha makuru bavise uburenganzira bwo kurondera makuru
twarasohoye itangazo icese rivuga yuko twahagarise umuhora wakoreshwa na Voix d'Amérique kuri band FM kuko ni mari y'igihugu cy'u Burundi nditwabujije umunyamakuru gukora kurubuga mu gihe CNC itaramuhagarika kubandanya arangura imirimo yiwe ariko rero namwe mubandanye musigurira abantu s'umuntu wese abaze amategeko abagenga s'umuntu wese aba yasomeje iryo tangazo rya CNC tushadutira kamo abarongoye inzego zitandukanye bamenye yuko kuja kurondera makuru ahariyo hose ni uburenganzira bw'umunyamakuru mu gihe yemewe azwi n'amategeko benshi no kutatahura amategeko
ugwego sense gwatezuriye ibihano ikinyamakuru Loronuvo cyari cyafatiwe Ramadan Karenga akaba yamenyesheje byavuye mu biganiro bagiriraniye n'abarongoye icyo kinyamakuru cha leta mbere sense ikaba yemereye icyo kinyamakuru gucisha amatangazo y'ibihayanishwa yanditswe mu giswahili n'icongereza muri icyo kinyamakuru kuva kuri uyu wa kane igenekerezo rya 2025 kwezi kwa gatanu indimi zari zatumye icyo kinyamakuru gihano urwego CNC rwafatiye ibihano iradiyo ijwi rya Amerika hamwe na radio BBC byo kutavugira ku gataka k'u Burundi mu kiringo cy'amezi atandatu mu kuzaka imirongo ya FM kuva ku wandwi ukwezi kwa gatanu 2018 i Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
nuko rero mukurindira yuko hagira ikiva muri iyo mibonano mwumva ishobora kuba muri kazoza kahagufi mushobora kubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika nk'uko mwahora muciye kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com no kuri Facebook yacu VOA radio yacu imirongo ya shortwaves mutumvira ko ni 45, 31, 41, 19 na 22. Tubandanirize mu gihugu cy'u Burundi nyene abamwe mu banyagihugu muri commune ya Rutovu turi mu ntara ya Bururi batoye oya mu matora aheruka kuba yo kwemeza canke guhakana impinyanyuro y'ibwizwa nshingiro batekiwe n'ubwoba basigura ko uko umunsi utashe batabura abantu babatera ubwoba ko biteye bitebuke bazukwibonera ko muravyumva mu nkuru tubazumenyesha makuru aci Bururi Alain Yves Irankunda.
Uyo muce wabo banyagihugu bo muri commune ya Rutovu bikekwa ko bari mu batemeje iminyanyuro y'ibwirizwa shingiro riheruka kuba kwigenekerezo rya 17 rusama 2018 ubonako ari ugutotezwa kuko atacemezo na kimwe kigaragaza ico watoye kigeze kija habona kugabo banyagihugu ni citwazo co kugirirwa nabi kuko gutora uko babishaka ari uburenganzira bwabo. Samiwera niyo kwizigira yayaze n'ijwi rya Amerika yugarijwe n'ubwoba
nihereye je hariho abantu benshi akumeza batakungira kuko nubona twa yewe yakoberaga barayibaye ryambe nanje ntawe natoye ndabyizera nubwo banyereza baranyikeka cyane cyongera ubwo bankiyumvira ko bahava badakundondera nk'ibyoro kubera ibintu byumvona ngo byarahinduze kubera babwira ngo umuntu ntatoye ibyo abandi batatu jewe ndaheza nkihangara nyene
ariko ubwo bukagumamo
eh ubwo babugumamo kwere kubera namo numva batagenda kumbwira ayo majambo ko nubanatoye oya kuko batangiye kwikekana nk'uko onye ndabona ko ari hatari kubera abo bantu nyine baza bayikeka mu kiza baza kutubaza ibyo twato birababaje cyane
ukuba barenze umurongo utukura canke ko bahemukiye igihugu cabibarutse mu gutora oya namwe mu majambo abo banyagihugu bemeza ko babwigwa ku kibazo caboba babatera ubwoba abo banyagihugu batubwira ko ari abantu batari bamenyerewe mu kibano. Sindayiga ya Fokasi yemeza ko abamaze kumutera ubwoba atabo yaramaze kubona
igituma abanda bati batweke twidegembye abo bantu boza kwiyere babiyereza boza kutujya umutima nabo twobiyamiriza kure kabisa ntabo twahitumereye ubwo sinzi yo bavuye yego kabisa twa dobana neza nta kibazo twa dufita ni mugubunda abana ko tugona tugumatuza bukebuke
abonya gihugu kandi bababazwa nuko bariko barazira ukwikekwa kandi baziko ico batoye kiri ku mutima wabo bakavuga ko bafisa koba kuburyo bwuko babona ko umutekano wocungerwa vy'umwihariko. Emmanuel Muco aha avuga ati
icyo mbona nuko abanyagihugu twoja hamwe tugashira intahishitse hama abajeje gushira mu ngiro amategeko yatowe yemeje n'abanyagihugu nuko gerageza bakanyarutsa bakabishyira mu ngiro kugira ngo ntihabe injyane zino nijya hari ukwikekana tutegereza yo kuronka abadukurira ariyo leta abajeje umutekano nabo bakabandanya bawucungira neza bandanya batwigisha nyene umubano mwiza kugira ngo tubandanye ubuzima bw'igihugu bubandanye neza.
Ayo makuru y'abatera ubwoba abandi bafatiye ku matora aheruka bisa nuko abajejwe intwaro muri commune Rutovu batari bayazi yamara baragabisha umuntu wese yokubahuka gucura bufuni na buhoro mugenzi we yitwaza ikibazo c'amatora amaze kurangira. Simbare Salvatori n'umuhanuzi wa Mustaneri ajeje ibibazo by'intwaro nakaranga
nubwo abene igihugu bari bafise imbere y'amatora barabonye yuko turagenze neza bose barashima haba abatora yego haba abatora oya jewe nkuko twagisha inama umunsi wa mbere twarabonye abakuru imitumba bashivu zone batubwira ko iyo baje bava ari heza hameze neza ikatacuka kiri
mugiye guhagurukira gute ico kibazo c'abantu biyadukije bagasha kujya umutima abandi kuko babaketse ku batato ico bari bifuza
bwa mbere n'ukubukanura bakabona imbere umutekano turawubumbatira sineze nawe kugira bo butobe kuko bo kurira hano umutekano commune itunganywa neza igihe ingo zini muri yo kumene zironse zifisa amahoro rero bwa mbere bakacha bibaza ngo ni naka turashika ku kivi turi kumwe nabandi bajejwe umutekano turatanga impanuro zihagije kumbure n'uwo mwasa ari muri mwe bacagira ubwoba yego n'ingo twafashe ibibazo bya bene gihugu bishitse tubikorera hamwe ubu turabatuma kubafisa ingorane muri rusange ku munsi wa mbere bakaduga ingwane bafise tukabahanurira aho nyine
ibintu biruko mu gihe zimwe mu ngingo zigenga itegeko ry'amatora zerekana ko atamuntu akwiye kugirirwa nabi ahobwa kuba yatoye kiri ku mutima kugivyo abanyagihugu biyo komine ya Rutovu bagasaba bashimitse ko abarenga kuri izo ngingo bohanwa atankunzi igiyemwo mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi. Alain Yves Irankunda, Ijwi ry'Amerika.
Banywanyi bakunze bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 7325, 9685, 9815, 11995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13630, 15460, 15675, 17530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6040, 9470, 10170, 13630. Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro iwanyu mu ntara cyacu tukibandaniriza mu makambi duhereye mu ikambi ya Rusenda ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ivugwamo Abarundi barima bahahungiye bavuga ko agahombo ari kenshi kubera imvura imaze iminsi irwa muri ako karere. Imwe mu bitegwa byabo byaratwawe nk'uko mubyumva muri nkuru irambuye na Vedaste Ngabo akuri Ijwi rya Amerika muri Kongo.
Abahinzi bo mu ngambi yo mu Rusenda bavuga yuko imvura nyinshi yaguye mu kwezi kwa kane no mu kwezi kwa gatanu muri Kongo yangije imirima yabo bari basanzwe bahingamo mu kigobe cya Rusenda. Nkuko bitangazwa na bamwe muri aba bahinzi, twasanze bari gusarura imyumbati igihe kitaragera.
Ubu kiri gusarura imyumbati bisaruye itaragera kubera amazi yayiteye, kubera twirekezeyo ikibandanye ibora. Nzo gituma tuyisaruye itaragera kugira ngo turabe kabana bupfuma barabana uko bokurako. Imyumbati ko ndayo ndayimeze biramba cyane kubera ndayisaruye itaragera ko ino yisaruye mu kwicumi, ariko bimbabaje yuko ndayisaruye itaragera kandi n'ibiti ndabikora bikura ko nta ofisi ndabitera ubunyenye cyabimvana nabi. Ibi nasaruye byarabuze ibyumpu amateke, ubu nasaruye hajya hepfo nabi nasanze byaratewe n'amazi byarabuze kuko amazi yatugiriye nabi cyane, n'umuceri narimi hajya hepfo watewe n'amazi urajyama wose ubusindo kwimbura.
Abagize ishyirahamwe rya Tuzamurane nabo bahinga muri iki kigobe cya Rusenda nabo bemeza yuko imvura imaze iminsi igwa aka karere ka Fizi yatwaye bimwe mu bihingwa bari basanzwe bahinga.
Hatwawe itomati, twagwa amashu nk'uburo wundo abute hijya hejo. Hatwawe ibitunguru, hajya hose hari ibitunguru, aha hose hari amatunguru. Mbo hatwagwa hepfo hajya inori hagitari zitatu, kuko twe dukutakunze kurema zijya nori za kijyambere zimeze inganangana. Ubu ni ukuvuga zose imbuto zose zaragiye, najyaho ubona ndiko ndogwana n'amazi kugira ngo ndabe ko umuntu yoca umuferege hajya hepfo.
Uretse kuba abahinzi bo muri iki kigobe bavuga yuko amazi y'imvura yangije imirima yabo, baranataka n'igihombo binjiyemo bikurikiranye n'uko bari bashoyemo amafaranga menshi muri ubwo buhinzi.
Kwa koti karimwe 2025 twarakoresha amafumbire imbuto yo tugura ishashi yisho igura 16,000, ishashi imwe garama 10, nk'ibitunguru garama 450, ubwo 20,000. None nk'umuntu yari yakengeje nk'ibigopo 5 urumva mu 100,000 ko yahombye amahera menshi. Ubwo two yagaruza kanata mutaye tugifise kandi ibyo twateye byaratwawe biri mu bimwe mu ruhombo tutazosakwe kubona icyo twakoreye.
Impunzi z'Abarundi zari zisanzwe zihinga ziyamye yuko muri uyu mwaka zizasonza bitewe n'uko nta musaruro zizavana muri ubwo buhinzi, dore ko uwo musaruro wunganiraga ibiribwa bari basanzwe bahabwa n'ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi PAM.
N'uruhombo kuko tugiye gufata inzara nini, twakoze gufata ideni ryo gifumbire kugira ngo turabe ukuntu two kwiyungunganya. Ariko n'ubundi rusanze n'uruhombo niyanzara nyene tugumana.
Iki kibazo cy'iyi mirima yononwe n'imvura kiza kiyo kiyongera no ku kibazo cy'amazu yasenywe n'imvura mu kwezi kwa kane. Dore ko kugeza iyi saha impunzi zasenyewe amazu zitarahabwa ibikoresho byo kuyasanura ndetse n'ibikoresho byo mu nzu byatwawe n'iyo mvura.
Twebwe twari mu bihangare, turi mu bihangare ndetse murabo bari muri ico gihangare na je ndimwo, ndetse Imana yararutse, Imana yaturokoye, igihangare cyararutse dusha dusigara ahantu hagaragara haca haba umuyaga mwinshi cyane. Ubwo tujyamye ko bwose buraguruka, ubusafuriya bwose buraguruka, ubusahani buraguruka, ariko twagize uku bukeye tubona umukozi wo muri asera araje aratwandika amazina. Amaze kutwandika amazina turategera ko hari icyo bodufasha turabura. Kugeza ubu mwanya n'izisaha turyama hasi dusasa ibikwembe hasi, nibyo tujyamako.
Mbere y'uko imvura isenye imirima y'impunzi z'abarundi zo mu Rusenda, izi mpunzi zari zisanzwe zeza imwe mu myaka irimo itomate zikayigemura mu masoko yo mu Rusenda ndetse no mu mujyi wa Uvira n'Ibaraka. Redatse ngabo ku bwijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Mugihe rero mumvise ko abahungiye mu ikambi ya Rusenda bahangayikishijwe n'uko imvura iriko irabatwara utwabo, abahungiye mu gisagara ca Nyamata turi mu gihugu c'u Rwanda bo barashima gose ngo bariko bariyungunganya biciye mu gukora imiduga barubatse na garaje ihuriramwo bamwe mu bafise mu bakora uyo mwuga n'abashaka gukoresha imiduga yabo. Désiré Hatungimana akoreje ujya Amerika mu Rwanda.
Aha ni muri garaje kuri motokari mu karere ka Bugesera neza na neza mu gisagara cha Nyamata. Iyo garaje yashinzwe n'abarundi b'impunzi babiri bahora bakora ako kazi nyene mu gisagara cha Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, bagiye hamwe kugira babandanye umwuga wabo. Ushitse muri iyo garaje uhasanga imodokari z'abarundi ziriko zirakogwa nyinshi mbere zikaba izo mu Rwanda nk'uko amaparati yaza vyerekana. Umwe muri abo bene gushinga iyo garaje amenyesha ko ako kazi kabafitiye akamaro bakanezezwa n'uko bashoboye gutanga akazi cyane cyane kuri bene wabo baba mu ikambi ya Mahama.
Turi impunzi, urabona ko twahunze muri 2015 igihe hatanguriye imvururu mu Burundi. Tugeze ngaha twaragize icyiyumviro cy'uko twashinga igaraje nibyo twari dusanzwe dukora i Burundi. Ni mu iyo ntumbero rero twiyumviye ko twashinga igaraje. Murabona yuko ubuzima bw'impunzi buba bugoye, twanze kuguma twicaye avuga tuti reka dushinge garaje kugira turonke ukuntu twatunga imiryango yacu kandi twongere dutungishe imiryango y'abandi bantu baza gukorera ngaho.
Uravye byifashe gute none?
Tubiravye muri rusange ibintu si bibi, kuko iyo uri kurakora ukabona urashobora kuronka inyungu. Kandi nk'uko nari nabibabwiye ubwa mbere yuko twayishinze igaraje kugira turabe ukuntu twubaho mwa kino gihugu, ibintu ntibisa nabi byifashe neza.
Uno yaronse akazi ko gukora imiduga, akazi yahora akora atarahunga, amenyesha ko kubona afise icyo akora bituma umuryango wiwe ubaho neza gusumba abatunzwe n'imfashanyo gusa. Abanza kutubwira ingene yavuye i Mahama akamenya ko ahinya amatahari akazi.
Narahunze nk'abandi bose, hama mpunze mu nyuma hari umuwundi yahunze nyine mugenzi wanje arambwira ati bariyungunganije barabaruguru akagaraje turaza tube turakora twiyungunganye naho twahunze. Urumva ntitwaca tuguma tureza nuko nahashitse.
Hanyuma amaze gushika ngahanya hari akarusho wahasanze?
Akarusho ntikobura kubera mu nkambi no kwicara nta kazi umuntu aba hafise. Akarusho rero nahabonye nuko nshobora no kuronka n'akantu mfashisha abana tuvuge tuhuzu bajana ku ishuri cyangwa utundi nyine twankenerwa two mu rugo ahatari twose mugo duke turabone.
Ni ukuvuga rero iyo ngahanya baguhembye uca simbira mu ikambi?
Neza cyane, ndagenda nkaraba umuryango hama nkawereka icyo nawuzaniye hama mara y'iminsi mikeya inkumbu zeze nkasubira nkagaruka.
Iyo garaje rero ntihakazi gusa abarundi, kuko twasanzwe n'umusore w'umunyarwanda ahakora. Amenyesha ko ako kazi kamufitiye inyungu nini cyane, narijya yaje ava mu karere ka Karongi ahategerezwa kwiba ko muri vyose mu buzima.
Iyi garaje ifite umumaro kuri njye, kuko nk'iyo mvuye mu rugo ndaza nkagera hano nkabona amafaranga yo kurya, nkabona nakwishyura aho kuko ntabwo nari iwacu. Uko biri kose kubihari bifite umumaro.
Nk'uko bene iyo garaje babitumenyesheje, ikoresha abakozi 12 harimo impunzi z'abarundi bavuye mu ikambi ya Mahama 5, abandi indwi bakabagizwe n'impunzi zibaha inyamata n'abanyarwanda 2. Désiré Hatungimana, Inyamata mu karere ka Bugesera, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana arakenuye mukanyi sase ni kiganiro camagara y'abantu. No musi mu kiganiro cingene twobungabunga amagara y'abantu mugenzi wacu Diane Ndonsi Bujumbura aragaruka ku ngwara ya erysipela ukwifata nuko umuntu ashobora kwikingira muravyumva yabiganiriwe ko na muganga Benjamin Ndagijimana musanze ibujumbura reka dukurikirane iki yaguca
ingwara erysipela kunze gufata ukuguru kuvyimba iri mu ngwara zitera ubwoba abantu cyane bikava ko umuntu ishobora kumurembesha mukanyisase mbere igashobora no kumuhitana muganga Benjamin Ndagijimana arongoye akarere k'ubuvuzi ko mu buraruko bwo mu gisagara ca Bujumbura atangura twiganira ukwifata
erysipela ni ingwara ifatira ku bihimba bimwe bimwe cyane cyane mu kuguru canke nko mu kuboko ingwara nyene nko tuvuga malaria canke izindi ngwara ariko itumwa n'agakoko bita streptococcus kinjira mu mubiri kavuye hanze kagaca gatera ico no kwita infection gaca usanga rero karinjiye mu maraso muri kwa kuguru niho za gusanga aho kahereye iyo infection yahereye bavuka yuko ari erysipela
Vyongeye uyu muganga abandanya avuga ko ukuguru guhishira cyane umuntu akanibaza ko gushobora no guturika mbere akanarurumba ico kumenya nuko ifata abato n'abakuru mu kubaho kwabo nkuko uyu muganga abandanya bisigura
abara hari ya ruguru akunda kuja gusenya inkwi mu ishamba akagira gakomere mu ntoki ihwa rikamuhanda canke n'utundi dukomere tuvuye hirya no hino aho imikorobe ishobora kwinjirira urumva yuko ashobora gufatwa niyo ngwara bariya bambara ibirato ugasanga kumbure arafite ibimeme ugasanga arafite ibikomere mu hagati y'amano naho nyene birashobora gutera iyo ngwara
Ingwara ifata umuntu avyimba kuguru erysipela isaba ko umuntu akwiye kunyarukira kwa muganga igihe bitagenze uko ukuguru gushobora kubora n'ingoga maze bikaba ngombwa ko gucibwa mu gihe naho ne itamuhitanye wese ari nacyo gituma muganga Benjamin Ndagijimana asaba ko umuntu atobanza kwigeragereza yivura
tubatubona ugasanga umuntu yaciye afata indasago agacukuguru gasanga kuzuye indasago mugabo kumbure urumva yuko ariko ahubwo yongerereza aho imikorobe yinjirira ntaco biza kumufasha uko ateba niko ya mikorobe ibandanyije mu maraso nikigwirirana niko rero zangaruka mbi zuko ashobora gupfa bukumbi zicaziba nico gituma kenshi tuvuga tuti ari nkagahere ubonye ari agakomere canke akandi kantu ubona ahantu ama mikorobe ashobora kwinjirira ni vyiza yuko ubonye ukuguru umvise ivyo bimenyetso kuguru utanguye kuvyimba ukumva kura babara cyane ugiye kumviza kumva isumbi ni vyiza yuko unyaruka kwa muganga
ico kwirinda no gufata minenegwe udukomere tuba turi ku mubiri kuko dushobora kuba intandaro iyo ngwara
hariho udukomere tumwe tumwe abantu bafata minenegwe ubundi agakomere kose ukabonye urakavura no kuvuga kakiza urashira ko alcohol disinfectant urashira ko betadine kugira ngo tuya ducafu twose twoba tuhari ubwo nyine tuve ko ya mamikrobe ntashobye kwinjira mu maraso hanyuma ako gakomere urabandanya ugakingira ntikabandanye kashobora gukogwa ko na mikrobe kuko twumvise yuko akenshi uza gusanga ari udukomere umuntu yafashe minenegwe udukomere tudakingiwe
uyu muganga Benjamin Ndagijimana arangiza asaba ko umuntu yohabera amaso ntiyitiranye iyi ngwara erysipela n'izindi abivuga afatiye ko atari yo ngwara yonyene ifata ukuguru kuvyimba ari nacyo gituma abantu bahamagarirwa na ntaryo kuja kwa muganga igihe cyose bumvise umusonga ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse harakinuye gose kuri ayo ingene atubwiye ivyatugiye kuvyerekeye ingwara ya erysipela n'icuti bakunze mari kumwe natwe no ngaha duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara ariko imbere ko duhana gahindukira tubibutse kuri urwego sentsero jeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi rwamenyesheje ko rurindiri intumwa zira dijo ya Amerika na BBC kugira ngo rurabe ko rwotezura ku bihano rwafatiye ayo maradiyo mpuzamakungu yo kutavugira kuri FM zayo mu kiringo c'amezi atandatu tu mu gihugu c'u Burundi mwakoze kutwumviriza yakoze Innocent Kimenyi yegeranije amajwi na ingenieur bari kumwe mu hinga bw'ivyuma na Lidiane Nahazwe ndayifurize kubandanya mururanirwa n'urutonde rw'iganiro by'ijwi rya Amerika.